Salam aleko kubaneze mese nabamenyesha ko ndabarenze muri no mese Salam aleko kubifuza yuko jewe subira inyuma Salam aleko kubavuze yuko je nazogera kure ahani none ahani ahani none ahani ahani none ahani ahani none ahani